ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Rwanda arasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukemura ibibazo byayo aho kubigereka ku Rwanda.
Ikibazo kiri hagati yacu Rwanda na Kongo n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo tukimaze imyaka irenga 20, kandi ibintu bikomeje kuba nk'ibyo dufite uyu munsi bisa nkaho byongera bigaruka nka nyuma ya buri myaka 5, kandi bikaza bisa nk'ibyabaye imbere.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yagejeje kubahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Abaturage bo muri Sake, umujyi muto uri mu birometero 25 uvuye Igoma, bahunze ari benshi kuri wa kane kubera imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe wa M23. Umwe mu bahunga waganiriye n'ijwi ry'Amerika, abagera ku 2021 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye nyuma ya za nyamutegeko zabaye ku wa mbere mu majyepfo ya Turukiya no mu majyaruguru ya Siriya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngizwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana wizihirweho.
Tagize mwirwe Veniste, tu yahere mu karere ka EAC muri Afrika. Umuhuza w'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika EAC mu matate hagati ya leta ya Congo na M23 avuga ko ashima bivuye ku mutima ibikorwa biriko birakorwa n'abakuru b'ibyo bihugu ku bibazo bihanze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yongeye arabashimira ku kuntu bitanga batiziganya kugira amahoro n'umutekano bigaruke muri icyo gihugu. Mu rwandiko yashize ahagaragara ejo ku munsi wa kane, Uhuru Kenyatta arashima kamo baherutse gutera ko guhagarika intambara mu buseruko bwa Kongo. Ako kamo gasaba kandi ko impande zishamiranye zubahiriza ibyafundikiwe i Luanda yongera bishimangirwa ibujumbura. Yasabye imigwi yose ifise ibigwanisho kubishyira hasi vuba bwango, acasaba umuhari M23 kuva mu ibanza byavuzwe mu masezerano y'i Rwanda. Umuhuza Kenyatta basaba inteko z'akarere ziri muri RDC kuba amagabo zikaja ku birindiro byazo mu buseruko bw'igihugu mu buryo bwihuta. Nayo mu buraruko bw'icyo gihugu yasabye izo nteko nyene kujya hagati y'abashamiranye mu turere biboneka ko bariko baremera kuva mu birindiro bari barigaruriye. Ku byerekeye itangazo ryasozereye umubonano wahuje abo bategetsi i Bujumbura n'ishigwa mu ngiro ry'ibyumvikanywe ko, umuhuza avuga ko agiye kongereza ingufu mu gushyira mu ngiro ibyumvikanywe mu biganiro byiswe Nairobi ya kane. Yiyemeje kurondera imfashanyo mu makungu no mu karere zo gufasha mu ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi w'amahoro. Avuga ko ishyirwa mu ngiro rya Nairobi ya kane ritoroshye, risaba gukorera hamwe n'abatanga imfashanyo zaba iz'amafaranga n'ibikoresho kugira amasezerano y'i Nairobi yihute kujya mu ngiro. Umuhuza Kenyatta asaba impande zose byega kunyaruza gushyira mu ngiro ibyumvikanywe ko mu biganiro by'imbere yaho byiswe iby'i Nairobi ya gatatu. Ku mugabane wa Afrika kandi, intumwa zidasanzwe ziva mu Bwongereza, mu ishyirahamwe rya Buraya, Ubufaransa, Ubudagi, Norvege na Leta z'Ubumwe za Amerika zariyemeje gushyigikira leta mfatakibanza igana kuri leta irongowe n'abasivile muri Sudani mu rugendo bakoze muri iyi ndwi i Khartoum. Izo ntumwa z'Abanyaburaya zavuze ko zigiye gusubira gufashisha amafaranga leta, ariko mu gihe abasivile aribo bazoba aribo bayirongoye. Intumwa zitandatu hamwe n'abaserukiye Ubumwe bwa Buraya bashitse i Khartoum ku munsi wa gatatu kandi barabonana n'abanyepolitike ba Sudani. Mwevuga ku mugabane wa Buraya, abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya bavuze cyo ku munsi wa kane ko bagiye gukomeza imbibe z'ibihugu byabo kugira bakumire abimukira binjira kuri uwo mugabane badakenewe. Bamwe bavuga ko bagiye kuzokubaka inzitiro n'impome zikomeye, abandi bavuga ko bazoshira amafaranga mu korohereza ubuzima bw'ababa mu bihugu bikenye ku isi. Ikibazo cy'abimukira cyahindutse icya politike ku mugabane wa Buraya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Irani, icyo gihugu cyarabohoye ejo ku munsi wa kane abagore indwi bo mu bagwanira no guharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu n'abamenyeshamakuru. Bari bafungiwe mu ibohero ry'Evine ku murwa mukuru Teheran. Ibimenyeshamakuru byo hanze ya Irani byavuze ko abo bagore barekuwe mu gihe Iraq kibandanya gufata abagize uruhara mu myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'icyenda. Ntibiramenyekana nimba iryo rekugwa rifitanye isano n'ikigongwe cyatangajwe n'ibiro by'umutegetsi kizigeza wa Irani Ayatollah Ali Khamenei mu ndwi iheze.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame arasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukemura ibibazo byayo aho kubigereka ku Rwanda. Yavuze kandi ko Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo atubahiriza ibyo yumvikanye n'abandi, yabivugiye mu ijambo yagejeje kuri uyu wa gatatu kubahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bifuriza umwaka mushya. Temistocle Mutijima.
Muri iki kiganiro ngarukamwaka kiba kigamije kwifuriza abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda umwaka mushya, Perezida Kagame yibanza hanini ku ntambara n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ku ntambara y'umutwe wa M23 yateje umwuka mubi hagati y'igihugu ayoboye na Kongo. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko icyo ari ikibazo gikomeza kugenda kigaruka, ariko ntiyashaka igisubizo nyacyo.
Ikibazo kiri hagati yacu Rwanda na Kongo n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo tukimaze imyaka irenga 20, kandi ibintu bikomeje kuba nk'ibyo dufite uyu munsi bisa nk'aho byongera bigaruka nka nyuma ya buri myaka itanu, kandi bikaza bisa nk'ibyabaye mbere. Nk'ikibazo gihari none cyari cyabaye mu myaka icumi ishize, mu 2012, kikitabwaho mu buryo bunyuranye, ariko byose birasa.
Perezida Kagame yanenze umusaruro w'ubutumwa bwa Roni muri iki gihugu gituranyi. Yavuze ko butwara amamiliyari y'amadolari ariko nta gifatika bugeraho.
Nibwiraga ko buriya butumwa bwashyizweho ngo bugerageze gukemura bimwe mu bibazo biri muri kiriya gihugu, bigakorwa ku nyungu za kiriya gihugu ariko no ku nyungu z'ibihugu bituranye bigiraho ingaruka. Ariko ibyo ntibiba. Nk'uko nababwiye, ibyabaye mu 2012 byongeye kwisubiramo mu 2022, kandi turacyakomeje. None ni ikihe kibazo turimo gukemura mu by'ukuri nk'umuryango mpuzamahanga u Rwanda rubereye agace gatoya cyane mu biwugize? Niki tugamije kugeraho?
Mu gihe byinshi mu bihugu bikomeye byagiye bihamagarira u Rwanda guhagarika inkunga rushinjwa gutera inyeshyamba za M23 mu ntambara zihanganyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo, umukuru w'u Rwanda yashinje ibyo bihugu kwirengagiza ukuri nkana kubera inyungu byaba bikurikiranye muri Kongo. Perezida Kagame akavuga ko gusohora amatangazo yamagana u Rwanda bisa n'ibyambura leta ya Kongo inshingano zo gushaka umuti w'ibibazo bikazihirikira ku gihugu cye. Aha kandi akaba yashinje mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo guhindura imvugo no kwisubiraho ku masezerano agirana n'abandi bategetsi bagenzi be.
This person has dishonored dozens of agreements he has made with the people
Uyu muntu yagiye yanga kubahiriza amasezerano menshi yagiranye n'abantu. None wowe wibwira ko hari icyo azubahiriza ku byo mwavuganye? Harimo yewe n'ubushize ubwo twari Bujumbura twaraganiriye, yarahari hamwe n'aba hafi ye, ari mu biganiro atanga ibitekerezo, twandika itangazo tumenyesha abantu ibyo twaganiriye n'igikurikiraho. Itangazo ryarasomwe, ariko ku munsi wakurikiyeho itangazo rivuguruza risomerwa i Kinshasa.
The opposite communique is read in Kinshasa.
Ku itangazo ryasohotse nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere iheruka kubera i Bujumbura mu Burundi, leta ya Kongo ivuga ko ibiri kubiyemo itabyemera kandi n'umukuru wayo atarisinye. Yivuga ko amasezerano yemera ari aya Rwanda. Ku birego by'uko u Rwanda rwaba rufite abasirikare cyangwa hari ibyo rukora mu gihugu gituranye cya Kongo, naho Perezida Kagame ati:
So I tell people before you even get an answer from me.
Mbwira abantu ngo na mbere y'uko ubona igisubizo cyanjye kucyo twaba dukora muri Kongo, niba tunahari cyangwa tudahari, wakabaye usubiza kubera iki kibazo gihari? Kubera iki uwo ari we wese yarasa amabombe akayambutsa umupaka akatwitira abaturage? Kubera iki FDLR mu kwa 2019 yambutse umupaka ikatwitira abaturage mu Kinigi n'ahandi? Wakabaye unsubiza impamvu y'ibyo? Sindimo no kugusaba kuza ngo umfashe gukemura icyo kibazo. Niba bambutse umupaka turabyikemurira, ariko se kubera iki tutakemurira iki kibazo aho gituruka? Bisa nkaho iyo ikibazo cya FDLR kijemo, iyo bambajije nkazamura ikibazo cya FDLR, basa n'abashatse guhunga icyo kibazo.
Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bikomeza gushinjanya gushyigikira inyeshyamba zihungabanya umutekano wa buri ruhande. U Rwanda rushinjwa gushyigikira M23 narwo rugashinja Kongo gushyigikira FDLR. Ni ibirego impande zombi zihakana.
Urakoze Temistocle Mutizima. Nongereho ko Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo ari mu ruzinduko mu birwa bya Comore, aho yagiranye ibiganiro na mugenzi we Azali Assoumani. Yavuze ko yizera ko Perezida Assoumani uzasimbura Macky Sall wa Senegal ku buyobozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika azagira uruhare mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bo muri Sake, umugi muto uri mu birometero hafi 25 uvuye Igoma, bahunze ari benshi kuri mirwano hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe wa M23 kuri wa kane. Inkuru irambuye Jimmy Shukrani bakomera.
Turi ni mu gace kitwa Mubambiro kari mu birometero 2 gusa uvuye mu mujyi muto wa Sake uri muri teritwari ya Masisi. Aha kandi ni mu birometero 25 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Aka gace kazungurutswe na parike y'Ibirunga iva muri teritwari ya Masisi yerekeza muri Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inaho kandi usanga umuhanda mugari uva ku mujyi wa Sake muri Masisi ugakomeza muri teritwari ya Walikale iri mu birometero 135 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Nayo ni imwe muri teritwari zigize intara ya Kivu ya Ruguru. Uyu muhanda kuri ubu wuzuye abaturage bavuye mu mujyi muto wa Sake kubera intambara ikaze hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 2023. Benshi barimo kugana mu mujyi wa Goma. Aba turi kumwe baratubwira impamvu bavuye mu byabo. Mu mujyi wa Sake ntabwo ibintu bimeze neza. Murabona ubu ngubu turahunga, nta kintu dufite. M23 yateye imaze gutera FARDC nayo yirwanaho. Amabomba arimo kugwa ari menshi kandi ari kwegera umujyi wa Sake. Ibyo rero twebwe bikaba biduteye ubwoba, ariyo mpamvu ubona turimo guhunga. Abasigaye mu mujyi wa Sake nibo bake cyane, kuko murabona ahangaha natwe tumerewe nabi. Twarushye mbese muri make nta bintu twavanye mu mago yacu. Ubu turahangayitse cyane rwose. Byatangiye mu masaha ya 4 niho twabonye amabomba atangiye kugwa mu mujyi wa Sake. Ubwo natwe tubona yuko bitari ngombwa kugumayo, twahise twirukanka. Ubu ngubu urabona ntacyo dufite ahangaha.
Alliance Kakuru tumusanze yicaye asa n'unaniwe. Uyu ari kumwe n'abana be bane yahunganye n'abaturutse muri Sake.
Twari mu nkambi hano rusange uno mu gitondo nibwo baturutse ariko ku rupangu. Ubwo rero batubwiye ko tuva mu nkambi twari twahakoze badukoreye. Ubu dusize Sake nta muntu usigayemo keretse nyine wenda abihambizi badapfa kugira ubwoba, ariko abanyabwoba bose nta n'umuntu usigayemo. bohungu pakugenda tukubarabara sinzi kabisa aho umuntu yakorekera mu rehe no kudufasha kabisa bakaritwerekera bera nkantu baba batugarishije bakadukora n'inkambi kabatwegereza n'akira katutungira umutekano.
Abarimo guhunga bitwaje ibintu byinshi birimo amatungo, imyenda, za materani ndetse n'ibindi bashobora guhita batwara. Ubwo urusaku rw'amasasu rwari rutangiye kumvikana. Kalume Habibi ni umugabo w'imyaka 38 ahata umusanzu agenda kuri ihene zose n'imitwaro ku mutwe. M23 yego twebwe nk'abaturage byabaye ngombwa ko duhunga. Mu guhunga nta kintu dufite kuko imirwano yari ikomeje kandi ubu imirwano iracyakomeye muri lokalite ya Rugombwa. Ibi byabaye ubw'amashuri ndetse n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi byagendaga nk'ibisanzwe muri Sake no mu nkengero zaho Geremana ndetse na Karuba. Isaac Wisa Leon ni umwarimu wigisha ubwo urusaku rw'amasasu rwari rutangiye kumvikana. Yigisha mu ishuri ryisumbuye rya Kiroce atubwira uko byagenze.
Wari kuri mu mashuri nge ubwanjye narindimo kwigisha abana. Ubwo niho nabonye abantu batera amabuye ku mashuri bavuga bati M23 iraje. Muri ako kanya twahise dusohoka ntitwamenye ibibaye, buri wese yaciye ukwe. Ubu kuva mu mujyi wa Sake kugera ahangaha muri Goma ni ukwishyura 500,000 by'amakongomani. Ibyo rero bikaba bituma twebwe duhura n'ibibazo. Kandi murabona ikibazo dufite ni ukubona ahantu wenda umuntu yanyuze imodoka ari kujya kuzana ibyo kurya biragoye cyane rwose.
Aba baturage benshi barimo guhunga berekeza mu nkambi ya Burengo iri mu mujyi wa Goma, ubimaze kwakira abarenga 900,000 nk'uko imibare ya komisiyo ishinzwe kugoboka impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishami ry'intara ya Kivu ya Ruguru ryabidutangarije ku wa kabiri ushize. Guhunga kw'abaturage ba Sake byateye ubwoba abaturage bo mu mujyi wa Goma, dore ko Sake ibanziriza uyu mujyi utuwe n'abarenga miliyoni zirenga 2. Imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi ba M23 ikomeje gutuma abatari bake bava mu byabo bakaba bari mu nkambi zitandukanye mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Amakuru dukura ku buyobozi bw'igisirikare mu ntara ya Kivu ya Ruguru yemeza ko muri aka kanya imirwano irimo kubera muri lokalite ya Kimoka iri mu birometero 8 gusuvuye mu mujyi muto wa Sake. Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya Ruguru, yatangaje ko FARDC ifite intego yo kwigarutswa duce twose turimo 23, nubwo benshi mu bakongomani bamaze kwiheba. Ubwo twagereza kuvugana n'ubuyobozi bwa 23 ntibyadukundiye. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abana bo mu mashuri mato na yisumbuye barenga 400,000 bataye amasomo mu ntara ya Bubanza iri mu burengerazuba bw'igihugu mu gice cya mbere cy'uyu mwaka w'amashuri. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Abavyeyi batari bake mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi bemeza ko abana benshi bo mu mashuri y'intango na yisumbuye baheba kubera ubukene uri mu muryango butuma bataronka imfungurwa zihagije. Edisaka Bibi ni umukenyezi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika aturuka muri komine Gihanga.
Turasembe bake make turasomera umuryango kararira nabo nk'abanyeshuri bobo bantu aho bagenda kushuri cyangwa bagasiba kukubera inzara barara ubusa. Ariko mashuri babagabura naho batabagaburira.
Umutama w'umusangwa butaka w'imyaka 65 navuga ko bigera ku batwa bikunyuka.
Nubwoko turi kumwe bw'abahutu n'abatuci mu twese tumerewe nabi, no kuvuga ubukene buraturembeze, kubaho nabi, ukurya nabi, abana b'ishuri barataye amashuri, no kuvuga bipanye twebwe ubwoko babasangwa butaka burya ntwebwe turi ubwoko tubabaye gose. Abana b'abatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi, abanyeshuri 989, abana b'abatwa n'abahutu n'abatuci benshi bamaze guheba babageze mu ijana imana litugaburira nka kujya kwinyoni twebwe nibwo koko bashangwa butakane ko tubayeho
Claude badugaritse umuyobozi w'indero mu ntara y'ubanza yemeza ko muri iki gice cy'ambere cyonyene abana barenga 4000 bamaze guheba ishure agira katubwira imbonya mukuru z'ibituma
mu ishure shingiro hahebye abana bagera ku 3938 inyuma ya ishure shingiro naho abana 185 bose hamwe hakaba hahebye muri iki gice cy'ambere abana bangana n'4123 byo wabituma abo bana baheba amashuri ahanini kizi bwa mbere nikijanye n'ubukene mu miryango akaba hariho nabandi baheba kuko bagiye kubaka hataragera nabandi bakaba baratwaye inda batifuza
Emmanuel Ngendabanka muhanuzi ajejwe imibano babonamatari wabubanza avuga ko abana baheba ishure batari ibibazo mu kibano nk'akarorero yemeza ko abenshi baca baja mu muyayura mutwe abandi mu busuma
ano muntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umuvyeyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhe gukura yo 3 canke 2 kugira abandi ko bubandanya biga yindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero cyo dusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike kuzana abagore canke kuja kubagabo nta rundi rukiza bakibona ibyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biheza bikazana injyane mu miryango
umuyobozi w'indero bubanza yizeye urukiza ku mugambi uri kurategurwa wo kugaburira abana ku mashure
hariho umugambi uri kurageragizwa mu ntara ya bubanza uri kaburi kurakogwa ku mashuri 28 mu makomine 3 uko twari tumenyereye muri ayo makomine niho hava ibitigiri by'abana baheba ku bwinshi ariko kubera uwo mugambi uri kurageragizwa wo kugurira injya aho nyene bakaca bazigaburira abana uri kurakogwa ku mashuri 28 byaciye bigaragara ko kuri ayo mashuri atabana bahebye ahubwo nabari barahebye baciye garuka kandi ku ishuri kubera yuko babonye ko hariho imfungurwa ziri kuri ayo mashuri bazofungura gushika mbere no mu kwezi kwa kane
umuyobozi bw'intara naho barafashe ingingo zitari nke zituma n'abanyeshuri bahevye cyane cyane ababiterwa n'indazifujwe basubira ku ishuri
twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe nivyo bakora maze umuntu yateye inda umunyeshuri agafatwa tukamushenga za mubutungane kugira neje canke yeje ntasubira ariko kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yavyaye twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishure yatumye ko umuvyeyi akabona aragambaraye araheza wenyene akoranya na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru mutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye ahebe ishure
intara ya bubanza mu mwaka uheze hahebye amashure y'abanyeshure barenga 18,000 nk'uko ubuyobozi bw'indero mu ntara buvyerekana ibitigiri bitangwa n'ubushikanganji bujejwe indero n'inyigisho navyo vyerekana ko mu mwaka uheze abanyeshure bangana 200,000 baheze ishure mu gihugu cose eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
hasigaye icyumweru kimwe gusa kugira ngo icyemezo cya leta y'u Burundi cyo guca amacupa akozwe muri plastike gishyirwe mu bikorwa abacuruza cyangwa bakoresha ibintu bikozwe muri za plastike ntibabona icyo leta iteganya kuzabishimbuza itariki ntarengwa yatanzwe n'ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibicuruzwa BBN Thierry Vendayishimiye
Umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yamenyesheje ko guhera ku igenekerezo rya 2026 uku kwezi kwa kabiri abatekera amavuta yo kurya n'ibindi mu macupa asanzwe yarakoreshejwe haba mu mabotike no mu masoko ko bazotangura guhanwa n'amategeko yashizweho na leta y'u Burundi
kuva itariki 2026 mu masoko yose mu mabotike
ikintu kizoba kiri muri mu icupa rikoreshejwe kabiri nuko ibihano birategekanije ivyo umuntu ndiyo birandirako ariko ubu turiko turabona yuko abo bantu kagatima ko gukunda amafaranga gusumbya amagara y'abantu karacyari muri
ikigo BBN kimenyesha kandi kwa mezi atandatu bari barahawe yo kurondera ibikoresho byo gutekeramwo azobaheze. Severes Ndayikengera asigura ko mu magenzura agenda kogwa basanga hakirimwe intege nke mu gusubiriza ibyo bikoresho ndetse n'ibyo amahingurira akora bitujuje ibisabwa. Uku niko abisigura
uru rusansoma tumaze mu minsi rw'abantu bahinguwe cyane cyane imitobe y'ibitoke n'inzoga canke imitobe ikozwe harimo tangawizi twaciye tugira rusansuma kuri byose benshi barasubiyemo amazi barasangana inyuma oya sivyo dushaka procédé technologique iri approprié kugira ngo ibintu umuntu akoze biba ari byiza. Aha turahafitiye ikibazo
mu gihe leta y'u Burundi ishishikariza abanyagihugu gukoresha ibikoresho bitica amagara y'abantu mu kubika no kugura ayo mavuta yo kurya n'ibindi. Abasanzwe bifashisha ayo macupa yakoreshejwe bavuga ko badafise ubushobozi bwo kwironderera ibisubirira ayo macupa. Abanyagihugu barimo abadandaza bavuganye n'ijwi rya Amerika bari mu basabwa gusubiriza ibyo basanzwe batekereramwo abakiriya babo. Uku niko babisigura
yo twasaba leta yuko yotubabisa nk'ibikoresho bimeze neza atange se bishobora kugira ante gutera
isaba ko dukirwa gufasha umugabo yarutegeye cyane cyane uko twosumiramo gukora amako dufasha turadufasha nko kugura mutuvuta
wacha dufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama baca bagira ingorane
ntawo kwa umugambi wa leta ariko twosaba ko yoca ishyiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashimye ko bivaho.
Bati kandi umunyagihugu muto muto abafise ubushobozi bwo kugura utumesa aja kujya muri ako gakinju gusa
kuko sabaza bose bashobora guterura ibido rero wa muntu we yarakeneye kugura amamesa makeya nimba rekaje gacupa gatoya gakinju gatoya cyangwa gero kinjuru niniya aroroherwa ingana ashobora kuyasumiramwo. Rero leta yo cidufasha igashizana ibindi byoza bisubirira ivyo kugira na wa munyagihugu muto muto yahora bikenera kubikoreramwo nimba ro kudandariza mu dukoto cyanke amamesa kugira na adasharo nk'ikintu igiciriritse kije mu kibanza c'ivyo bazaba bakuye mu kuri yo bikoze.
Mu bindi byashikirijwe muri ico kiganiro abamenyesha makuru ni kijanye n'amahingurira kuri bidandazwa bidakwije ubuziranenge kwagiye gufatirwa ingingo zihambaye. Ikigo BBN casubiriye kumenyesha leta y'u Burundi ko gifise abakozi bake batarenga batanu bafise ubushobozi bwo kugenzura ubuziranenge no gutanga impapuro z'ubuziranenge mu gihugu hose. Ni mu gihe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaje n'amahinguriro bwari bwamenyesheje ko bugiye gushira ingufu mu gisata c'ikigo c'igihugu ugo kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa Centea na BBN ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye bwabitangaje mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze ubwo hatanguzwe isekeza mu gihugu hose ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu nk'imitobe inzoga ubuyi n'ibindi kugira ngo amahinguriro akora ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe ndetse n'ababikora babihanigwe mu ntumbero yo kugarukira amagara y'abantu mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Abagera ku 2021 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye nyuma ya za nyamutigita zabaye kuwa mbere mu majyepfo ya Turukiya no mu majyaruguru ya Siriya. Abo muri Siriya batangiye kubona imfashanyo, amakamyo atanu y'umuryango w'abibumbye yashoboye kuva muri Turukiya gana muri Siriya. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko n'abarusimbutse bashobora kubura ubuzima kubera ibura ry'amazi, umuriro ndetse n'amazi yo gucumbikira abarokotse. Imirimo yo gushaka abaguyeho n'amazu baba bagihumeka irakomeje. Aha n'udusoreje aya makuru hamwe na Rene Diane tanafashe uko bageze. Mbashimiye mwese kuba mutega amatwi radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umugore gito arutwa n'umwanzi gica. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.